muruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rwa radio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Mwavyumvise ikiganiro ni karahara mu ruganda nibacura amahori wanyu mwebwe mwese mwashimye kubana natwe muri kano kanya twaramutse tubaha nikaze muti none tuganira kuki tuganira ku kibazo abenshi bakunze kwibaza bakakiburira inyishu abarundi batari bake baricwa bari ku murimo wa leta umurimo batumwe n'igihugu ariko ntibaheze ngo bafubanwe iteka ritegwa abagiriye akamaro igihugu. Ibi byarabaye muri kahise birisubiriza mu minsi iheze na cane cane mu ngabo z'igihugu zagiye kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia. Uretse abagwa ku kivi hari n'abandi batibukwa canke ngo bategwe iteka ku vyiza bakoreye igihugu iyo basezeye isi batwawe n'urwa karago leta ntiheze ngo iseruke. Aha twokwibuka nk'umutimbo rurangiranwa Artime Baranshakaje yatumye umurisho w'ingoma y'u Burundi imenyekana ku rwego mpuzamakungu. Stanley Maradona yasize izina mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba n'abandi. Ego niko umukuru w'igihugu Petero Buyoya we yasize imvo za politike none n'abandi ntacho bamariye igihugu. Ni kuki leta idaha agaciro abarundi babereye kunamigwa mu minsi yabo ya nyuma? Umuti w'iyo ngendo ya leta woba uwahe? Isiguro n'inyishu y'ivyo bibazo ni muri kino kiganiro karahara mu ruganda nibacura. Murakurikira icyo bamwe mu badukurikira babivuga ko tubafitiye kandi n'umutumire umushakashatsi akaba yaranonosoye ivyigwa vya politique Gérard Birantamije muza kumukurikira mu mpera za kino kiganiro. Edi Claude Ninazwe nije turi kumwe sangwe kaze mwese. Urorero si buke mu Barundi bateye iteka igihugu mu makungu ariko ubutegetsi busa n'ubudaha agaciro icyo bamariye igihugu. Ivyo bikagaragarira kungene leta ifata minenegwe abo Barundi iyo bitavye Imana. Ines Gakiza niwe abitubwira.
Kwigenekerezo rya kane za kuno kwezi kwa Rusama, ikirindiro c'abasirikare b'u Burundi kirahitwa Serbaraf mu gihugu ca Somalia caratewe n'abihevyi baba Al-Shabab. Ico gitero cahitanye abasirikare batari bake gushika uyu munsi indwi zishika zitatu ziraheze, igitigiri c'abahasize ubuzima kitaratangazwa icese ico bikoze. Bagenzi babo bashoboye kurokoka bavuga ko abarenga 30 bapfuye. Iyi minsi yose iheze uretse itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yasohotse haheze iminsi mike ico gitero kibaye, nta kindi mu Burundi kiravugwa kuri izo ngabo z'igihugu zaguye muri Somalia. Colonel Biyereke yavuga ko hapfuye abasirikare 10 ariko nta mazina yavuzwe n'imiryango yabo ntiyabikiwe. Ingabo z'u Burundi zikaba ziri mu ngabo zishimwa cyane muri ico gikogwa cyo gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia bihesha iteka igihugu cy'u Burundi. Uyu mwaka w'2022 ukaba utabaye umwaka wa mbere u Burundi buhekurirwa muri ico gihugu cya Somalia, ariko inshuro zose izo ngabo zigwa ku rugamba nta cubahiro zihabwa gihuye n'agateka zitera igihugu. Uko gufata minenegwe abateye iteka igihugu biribonekeza no mu bindi bisata. Aha twovuga ibyashikiye umukurambere yakunda kandi yarazi kuvuza cyane ingoma umuhisi Antime Baranshakaje yaserukiye u Burundi hatari hake mu bihugu byinshi, kandi hose yateye iteka igihugu ingoma zitinda zishigwa n'ikigo cha ONU UNESCO kiraba iby'akaranga n'inyigisho mu biranga karanga ku Burundi ku rwego mpuzamakuru. makungu. Antime barashaka je yitabye Imana kuwa 9 ndamukiza umwaka w'2017 ahitanywe n'indwara yaragwaye arakenera abo mufasha kwivuza ariko igihugu nticamusubirije mu ndumane ngo kimufashe gusanasana amagara yiwe nkuko yitaye ku rutare akibasha ingoma z'u Burundi arazihesha ikibanza c'iteka ku isi uretse abo banyagihugu basanzwe hari n'abategetsi leta ya CNDD-FDD itahaye icubahiro bitavye Imana kandi nabo hari ibyo bakoze byahesheje iteka u Burundi aho twovuga nka president Pierre Buyoya yatwaye u Burundi imyaka irenga 10 yitavye Imana kwa 17 Kigarama umwaka w'2020 yahambwe mu gihugu ca Mali iyo yarangurira amabanga yo guserukira ubumwe bwa Afrika acikanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukaba bwaranse kumwakira mu cubahiro ciwe eka mbere n'igihugu nicigeze kigira iminsi yo kugandara nkuko bikoregwa abandi bakuru b'ibihugu canke abanyecubahiro bo hejuru iyo bita vy'umuremyi
urakenuye Ines Gakiza none bamwe mu gwaruka rw'abarundi boba babivuga ko iki twahaye ijambo bamwe mu badukurikira
Karahara mu ruganda umwanya wanyu
biramaze kugaragara yuko abantu batari bake abitaba Imana bari mu bikorwa bihesha icubahiro igihugu cyacu abategetsi badaheza ngo babahe icubahiro gikwiye babamenyekanishe bitwe intwari z'igihugu kandi ni ibintu bibabaje cyane aha twovuga nk'aba basirikare b'abarundi batakaza ubuzima bari guhagararira amahoro mu bindi bihugu baba bagiye baserukira u Burundi mu bikorwa byiza cyane twovuga hariho nk'umukinnyi amaze kwitaba Imana kandi yakinira igihugu cy'u Burundi hariho abanyepolitike bahambwe hanze y'igihugu kandi ari abantu bahagarariye igihugu igihe kitari gito n'ibintu bibabaje cyane gose n'ibintu bisa nabi kandi bifite inkurikizi zibi cyane ku gihugu cyacu
novuga ko ari n'akamara amazi leta natahuritse kubona ko leta atakiri na kimwe yigeze ikora atakigandara novuga nti mu Burundi bwose kugira ngo bahe icubahiro nk'abajya abasirikare baheruka gupfira muri Somalia bishwe nabihe nibaza ko hari hakenewe umwanya uhagize wo kugira ngo abarundi bamenye icyo abasirikare bamaze kandi babaha agaciro ndetse n'imiryango yabo ishobore gushigikirwa kuko murazi yuko aribo iyo miryango iba idze ko uburaro n'uburamuko aha sinovuga bo gusa muri buka yuko umuntu yateje imbere ingoma zisigaye ubunye urangira ngo makungu yitwa atime barashakaje murazi yuko yapfuye adakurikiranwa kandi ari umuntu adasanzwe w'intware no kwita intware mu bijanye n'imico nakaranga ku Burundi kandi muravye abantu barasemereye ariko nta kintu nta leta yigeze yerekana ubushake bukomeye kugira ngo bashobore gushigikira iyo ntware uwo muntu yitangiye yatumye ingoma ziguma zigaragara zigatezwa n'imbere ariko ugasanga nta kintu na kimwe yigeze afashwa cyangwa n'imiryango n'umuryango wiwe
uruhombo ku miryango abo bantu babavuka kuko abategetsi badahije ngo babahe icyo cubahiro urumva icubahiro cyatukijyana no gufata mu mugongo iyo miryango mu gihe iyo miryango bavukamo idafashwe mu mugongo ikibaho nabi kuko uwo muntu aba atambutse uwo muntu abashengeye aba yari afitiye akamaro umuryango wiwe nicyo gituma rero abategetsi boheza bagafata mu minwe uwo muryango bagafata mu mugongo uwo muryango uba wabuze bakawushigikira mu bijyanye n'uburyo ntitwovuga ko ubwo bari uburyo buvuna leta cyane oya ni ibintu bisanzwe bufata mu mugongo iyo miryango kugira ngo rwagwaruka rune ruti kwitangira igihugu ni byiza kandi n'igihugu kiraza kikabishira mu myaka iza uzosanga ubwira abantu kwitangira igihugu umenga uriko uratwenza umenga uriko utera inkuru ntibumve neza yuko ari iteka kwitangira igihugu ntibumve neza yuko ari amateka uba wandikishije ntibumve neza yuko kwitanga ari ibintu byamye biranga abantu b'intwari
aho nyine ntitwovuga abo gusa hari abo bacancu amisi muravye n'abantu abarundi baze cyane ariko iyo bitavye imana umenga ntibigeze babaho kandi basize inyuma yawo igikorwa kinini ya cyane ibyo ryo byerekana iki byerekana ko iyo nyifato n'ingendo ya leta bishobora kugabanya ukwitanga kw'abarundi na cyane cyane abantu bakiri batoyi bari bafite indoto yo kwihebera uburundi bakerekana ibikorwa bikomeye kugira ngo ishusho y'uburundi idarapo y'uburundi ishobore guhungabana mu makungu kwe bikorwa byabo bariko barakora ibyo rero hari ingaruka bikuri leta kuko mumenye yuko abo bantu ni nk'abavuga ibyo ba leta mu makungu bashobora gutuma hariho n'ibisata bimwe bimwe bishobora gutera imbere ahanavuga nk'igisata cya mukerugendo abo bantu bashobora gutuma hari abantu bavuga bateka tuje mu Burundi turaho ubwo Burundi ngene bumeze ugasanga bazanya amafaranga harakozwe ibikorwa bimwe bimwe by'iterambere naco gituma nibaza yuko notera kamo leta niyabigishoboka ko bwo kwitaho aba bantu babitaje imana bakabekana bakerekana gaciro bamana
aho ikigira mbere twovuga nuko abantu bacabihebura nk'ugwaruka rubarikorera abone icyo bintu ucagwihebura ejo ntibade bagira inguvu ntibade batege imbere uwo mutima wo kwitangira igihugu kuko bagira bati icyo gihugu none jewe nza kwitangira ariko nagira ingorane nacyo ntigiheze ngo kifashe kimfashe gifashe abanje izina ryanjye rimenyekane nk'intwari ati nta kamaro ni ukuvuga gutakaza inguvu kugira umwiheburo muri iki gihe kabiri novuga yuko urwaruka ruca rubura icyo nakwita icyitegererezo urwaruka ntiruheza ngo ruronke abo rwisunga mu kugira ngo bagire uwo mutima w'ukwitanga ukujya mu ibyo bikorwa byabihesha icyubahiro igihugu kuko urumva n'ubundi umuntu agira uwo yisunga urumvuga rwaruka nta mazina ruheza ngo ruronke atandukanye kuko nibyo aho turavuga rwa gasore turavuga ndadaye abo n'abamenyekanye kubera igihugu cyabashyize hejuru cyashoboye kubagira intwari
abo ni bamwe mu barundi badukurikira babyumvise bagira bati igihugu cyabuze intwari zari zikwiye kuba akarorero kugwaruka none imvo n'imvano y'iyo ngendo ya leta yoba ari iyahe umuti woba uwahe kugira igihugu gihe iteka abantu nkabo inyishu ni mu kigabane twahariye umutumire mwarimu wa kaminuza ya nonosoye ivyigwa vya politike Gérard Birankamije akaba aduha umwihwezo wiwe
karahara mu ruganda
umutumire
utanga imvonya mukuru zatunyuze biba nibaza ko ari leta niyo izi igituma itabikora uko ariko je ico nshaka kuvuga nuko no kwiha mvuga nti ivyo nibaza byo babi bituma ivyo ari ivyo nibaza byo babi bishobako bituma ivyo bintu byo ari ibi nibi cyambere je ndabona ibintu bitatu cyambere nuko Burundi uravye injyane zahabaye ukitanye bwahabaye umenga yuko ivyo byose byagiye bituma leta idadarara tacumva yuko umurundi umwana w'igihugu apfuye aragahomboka hari utacumva yuko umuntu ariko ayikorera apfuye agapfira ku kivi yuko umengo ntacu bimaze idere kudadarara zatu umutima waradadaraye uraburutare icyo ni kintu cy'ambere novuga jewe nibaza cyakabiri umashaka kwibaza ati none abantu bapfiriye muri Somalia bataniye he n'abandi barundi birirwa barapfa bishwe bamwe banyurujwe abandi bakaborera mu busho bagapfirayo cyane bashuruguza no kwivuza bari mu gasho abo bantu bose n'abantu baba bafise akamaro ku gihugu n'abantu baba bakoreye igihugu none cyabitaniye he umashaka kwibaza ati leta ivuga iti none haba bitaniye n'abandi bapfa barengaha mu Burundi umushikiranganje yishwe ntihagire ikivugwa bitaniye n'undi mukozi wa leta avuye ku kazi avuye gukora hama akanyuruzwa hama ntibasubiye kubona irengero ryiwe ndetse bikanavugwa yuko yanyurujwe n'inzego ziba zijejwe kumukingira je nibaza ko nivyo byose ari ibintu bituma leta itagira ikikoze ku bintu biba byabaye nk'ibyo cya gatatu nacyo nyene niyumvira nuko urabona nk'ibyo bijanye n'ibyo byo muri Somalia ntibigera bashikiriza igitigiri nyacyo cy'abantu baba bapfuye cyangwa cy'abantu baba bakomeretse ntibigera ndetse bagira ico bavuze cyane cyane ku mazina yabo bantu n'ikindi. Umuntu rero aherenga aho ashobora kwibaza ibintu bibiri. Koko ntibabireka kubikora kubera yuko bavuga bati nitwabikora tuba tubwirizwa kuvuga amazina yabo bantu, tubwirizwa kuvuga igitigiri cy'abo bantu, hama ibyo bintu bigira ingaruka mbi ku basirikare bandi bari bimirije kugenda kugufasha cyangwa bari bimirije cyangwa basanzwe ariyo bari. Icyo ni ikintu mashobora kwibaza nacyo. Ariko ikindi gikomeye unashobora kwibaza, ashobora kwibaza ati none ko mu minsi yahera havuzwe cyane yuko hari abantu barungikwa muri Somalia atari abasirikare, atari icyo basanzwe bakora mu gisirikare, bakabarungika nk'uko bahemba ku byo baba babatumye bakoze. Nibyo babimeze uko, aho bavuga bati tukavuga amazina y'aba bantu, tukavuga igitigiri cy'aba bantu, tukagira umunsi w'icyo kubunamira ibyo bintu abantu batazwi mu rutonde rw'abasirikare bahari, nazo bizogira ingaruka mbi. Ni ibintu byinshi umuntu ashobora kwibaza.
Umutumire
uti none umuti wowe je ndabona ibintu bibiri cyangwa bitatu bishobora gukorwa. Ubwa mbere ni uko leta zose zikora zisunze amategeko, ateza kuba amategeko amategeko rero nk'ayo arakwiye kujaho yerekana neza yuko y'abantu bari ku gikorwa cya leta, hama bakicwa cyangwa bagana bakanapfa bisanzwe nyine ukubye umuntu wese apfa ingene ibintu biteza kugenda. Ibyo byoca mu itegeko kuko guha agaciro abantu bakoreye igihugu ni ikintu gikomeye kuko kiza gitsimbataza ibintu byinshi mu gihugu, gitsimbataza kumva yuko uteza gukorera igihugu, kumva yuko uteza kugira uterereye mu buzima bw'igihugu haba mu Burundi haba no hanze y'u Burundi. Cya kabiri leta uravye nk'ibi bijanye na misome cyangwa abantu bapfiriye muri ya misome abasirikare cyane cyane, leta yarafashe umugambi wo kurungika hanze abasirikare mbere n'abandi bakozi ba leta ibyo bita mu Bufaransa internationalization, abantu baza gukora hanze kugira abasirikare igihugu. Abo bantu rero duhereye nko kwizuza misome arakwiye kubaho umunsi mu gihugu w'ukwibuka nk'abo basirikare cyangwa abapolisi baba bapfiriye ku rugamba rwo guharanira amahoro ku isi, hakaba umunsi wahariwe umusirikare w'amahoro w'Umurundi. Icyo cyotuma ndetse kivanaho n'ibihitiye yuko atacakozwe kuri bamwe n'abandi. Cyanyuma ni uko hajya gihugu nyamukuru kiri muri urwo rwego rw'igisirikare dufashe ibyo zabereye muri amisomo. Uwo w'igisirikare nago haba ushikiranganje utwara urwo rwego haba mu rwego nyine rw'igisirikare barakwiye kumva yuko ari bo bakwiye kuja imbere kugira ngo basabe yuko haba kubibuka ku byo baba bakoze bakora ku izina ry'u Burundi. Icyo ni ikintu rero bokora honyene bihereye iwabo hama bikabandanya bija no muzindi nzego z'igihugu zitwara igihugu.
Tumushimire umutumire Gerard Biranamije umushakashatsi yanonose ibyigwa bya politiki. Ino kuri we duciye dusozerera ko kino kiganiro karahara mu ruganda nibacura. Tubashimire namwe mwese mwaduteze yompi mugiraho muba mwubahwe mugendere ubuntu na ubutaha.
Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA inzamba na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura.